или на изгоди Америка. Izuja Amerika riba kizuja nilo vizia rige mkirundi no mkinyarugu andi Washington DC. Tula wana mkijia suti mudu teza matkui moriki gitondo kumusi wa mbeli tari kime ukwezi kui chumi umuwa kwa wivumbiri na chumi numunani. Kuri miko, mikumena anje fideni yonga.
Ugorumba kuro gwele kanako mame nye akazi, tugomba tuwaronze, luzo wagira kamarokeshi, mulikazo za kanyu, no mvizia anye no kuronga kazi gena.
Uonu mshikila nganja jeru kugwaruka post nubu hinga buguha na hana makuru Mugurundi, Madame Evelyn Butoyi. Abuga kugwaruka guato jeje inyigi isho kubijanye na kazi Muntara ya Ngozi. Tuwafikie nani makuru kukibazo cha banyeshuri biga batagiri bikoresho vyishure irusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kumakuru yereke ingino mukarere k'ibiyaga binini no mu mahanga. Ya barare kadutangulia kumakura vugwa hija no hino kuhisi tuwa teguriwe ya mgenzo watu Aloyis Vigiliman. Waramute Aloyis tugira makuru dufitie.
Waramute Fidem damute na waduteze matkwi tule ahera muri Indonesia ahibitigiri vya vishkwe na nyamgigima. Ya kulikiranye ningunza ikiaga muri chogihugu. Kiyongere vishika kuwa numiro amajono munane na mirongi tatu na wabiri. Hamwe na bandi amajono tanu na mirongine bako merete. Huka makuru atangwa n'abategetsi muri Indonesia abivuga abategetsi bavuze ko biteze ko ibitegire by'abafuye byiyongera kurushaho. Perezida wa Indonesia Joko Widodo yaragendeye jo ku musi w'Imana igisagara cha Palu kimwe mu bice byabangamiwe kurusha ibindi kugira irabire ibyasambutse. Abategetsi bavuze ku munsi wa gatandatu ko abantu baharurwa mu majana bari kunkengera z'ikiyaga mu gisagara cha Palu kwinezereza igihe iyo nyamugigima n'ingunza y'ikiyaga byasangangura ico gisagara gica abantu muri bo. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Jakarta France Padake Demone yari muri ico gisagara igihe byaba we agereranya ko ibihumbi by'abantu ari byo byari muri ico gisagara mu birori byo kwibuka imyaka iheze ico gisagara cha Palu gishinzwe. Leta ya Indonesia kuri uyu wa mbere yasabye amakungu kuyifasha muri urwo rugamba rwo guhangana n'ibyononywe n'ico kiza. Umugambwe uri ku butegetsi muri Nigeria waragenye Perezida Muhammadu Buhari kuserukira nk'umukandida azosubira kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Ni mu matora y'ibanze yabaye ku munsi wa gatanu aho ata wundi mukandida w'umugambwe All Progressives Congress uri ku butegetsi yariko arahiganwa nawe. Abakuru b'imigambwe 39 yemewe n'amategeko harimo ubukomeye cyane People's Democratic Party PDP mu ncamake barateye umukono ku masezerano yo kunga urunani rwo guhangana na Buhari muri aya matora yo mu kwezi kwa kabiri. Iyo migambwe yashikirije ko ishobora gutanga umukandida umwe ku bibanza byose no mu nzego zose z'igihugu gushika ku bw'umukuru w'igihugu. Buhari w'imyaka 75 yashitse ku butegetsi muri 2015 yari yashikirije abakuru umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikindi kiringo cy'imyaka 4 muri aya matora nahakuze mu myaka kandi akitswe n'amagara. Tukivuga ku matora kandi kubitoza, Perezida wa Kamerune Paul Biya nawe ashikiriza ko yashoboye kwirukana inyuma y'imbibe z'igihugu abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba Boko Haram kandi agasaba abanyagihugu kongera kumutora mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kw'icumi kuza itariki 7 kugira asanure ibyasambutse. Biya akaba yari mu gisagara cha Maruwa kiri mu buraruko bw'igihugu gutanguza imiyamamazo muri ayo matora. Paul Biya yiyamamaje avuga ko agiye guteza imbere uburimyi, gutanguza icukurwa ry'ubutare muri iyo ntara no kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza uburaruko bwa Kameruni hamwe n'igihugu cya Chade kugira ateze imbere ubutunzi na nyaburya amahoro yagarutse inyuma yo kunesha Boko Haram nk'uko bandanya yivuga. Paul Biya asa n'uzotahukana murambabari intsinzi muri ayo matora yashikirije ko agiye kuzogendera izindi ntara z'igihugu haba ahabaye ubwicanyi canke aho butabaye. abi mukira amajana tandatu na mirongo irindwi na batanu barimwo abana hamwe n'inzoya baratabawe bari mu bwato ku nkengera za Espagne mu mpera z'indwi turangije nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wa leta abyiganiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ni mu gihe Espagne cyabaye ugwinjiriro rw'abimukira binjira mu mpisho ku mugabane wa Buraya inyuma yaho Ubutaliyani bwugariye imbibe zabwo abimukira barenga ibihumbi mirongo ine nibo binjiye muri Espagne kuva mu ntango z'umwaka nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM nayo abandi barenga igihumbi n'amajana indwi bakaba barasize ubuzima muri izo ngendo zitoroshe mu kurangiza imigambwe ibiri ikomeye mu ntara ya Iraq ya Kurdistan yigenga iriko iratera kamu ko habaye ubusuma mu matora y'abashingamateka yo ku munsi w'Imana umwe muri yo ukavuga ko utazokwemera ibizo yavamwo abakandida bashika ku majana umunani nibo bariko barahiganirwa intebe ijana na cumi n'imwe zitekanijwe muri iyo nama nshingamateka umugambwe Patriotic Union of Kurdistan yuka mufunyafunyo umwe muri iyo migambwe ikomeye wabwiye ijwi rya Amerika ejo kuwimana kutazigera wemera ibiva muri ayo matora yo kuwimana narumugwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ata mugambwe n'umwe ufise ububasha bwo kwanka ibiyavamwo atari umurwi w'amatora nyene abakirde benshi muri Iraq bakeneye leta yigenga kandi bizigiye ku ruhara rwabo rwo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu bafatikanije n'urunani mpuzamakungu rurongowe na leta z'ubumwe za Amerika bizofasha gushika kuri iryo hangiro bihaye
urakoze ya Royce ku makuru hejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho rwaruka ijana na mirongo itanu rwaronse impapuro zemeza ko rwakoze imyimenyerezo y'ibanze mu kazi ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije mu ntara ya Ngozi ubwo rwaruka rusaba kuronswa akazi mu bisata rwimenyerejemwo umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse niyo nkuru adufitiye
Izo makuru bazihawe inyuma y'inyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisatu bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo Murambya, Kayanza, Ngozi na Bubanza. Izo makuru umushikiranganje w'urwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru Evene Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Ubwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe mukoresha ubwenge bwanyu mukoresha amaboko mwiteze imbere mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cy'u Burundi
Sawu mukiza yetu ahesurukiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi imenyerezamo
nyakuba bamushikiranganje aho twakiye baratugomwe bashaka dusabe ku izina rya leta mwaserukiye mubaho uburenganzira bwo kutugumizaho nyene twarabonye ku ikivi ari kinini anda bakozari bake aho twakiye basize kinogo dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke burundu ikize cyongere kuboneka
umushikiranganje w'urwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru y'Evine Butoyi yakuriye ho n'ubushitsi ubwo rwaruka
murazi ko leta n'umusitariki iratanga akazi ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukuruse muzoza mwumva batumako nibaruhe ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera ariko uno munsi muvuye muri imyimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute nokora iki nga mu kibano kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure ibyo rero birashoboka
Izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza Manya Kiza Alexino ni umuhinzi w'imyaka 18 avuka mu ikomini ya Muhanga mu ntara ya Kayanza yize kwigisha maze yaramaze imyaka ine ashomereye mbere yuko aronswa akajya kujya kwimenyereza avuga ko zo bari yungunganya mu kurindira
koronga kazi
nimenyereje kuri Ecofro gatozo narigishye bari bintu by'ubushomeri turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza mbega sana ko twasubira mwari ko numvise nenga ntibikunda ngiye kuyungunganya sinaguma muhira ubu ndashobora kucyanigurira gakoresha nko tumashini yabitse imyuga yo gukora imishyatsi no kwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye ntibindiriye akazi
kuva muri 2025 mu Burundi hanzwe kuba iriko ry'ubutegetsi icuka kibi kavuka hagati y'Uburundi n'abahora bagufasha guhera mu ntango z'umwaka wa 2026 leta y'Uburundi yacyitangura gutubika uwavubi yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubudumu bishyata byayo yongeye ihagarika uturusho ku bakozi bayo mu bihugu cy'Uburundi leta akaba ariwe umukoresha mukuru iyo myimenyerezo yibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganji bujeje ugwaruka mu gisata cyako kiraba iby'ubuzi mu gwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi ugwaruka rwavuye ku ntebe y'ishuri byatangujwe mu 2012 kuva icyo gihe gushika no mango abamaze kuronswa imyimenyerezo yibanze mu buzi bagera ku 2026 muri bo ubushikiranganji bujeje ugwaruka bamenyesha ko ababa 40% bamaze kuronswa ubuzi umwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya leta ariko hari n'ubundi buva amashyirahamwe mvamakungu nk'aba barosize amapoze meza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi uburyo bakoresheje bwava mu kiga mpuzamakungu FIDA kigeje iterambere abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi ku mugabo mukuru w'intara ya Ngozi mu Rwanda rw'Uburundi Federation ishatse juri Amerika
naho muri Kongo bimwe mu bigo by'amashuri y'intango nayisumbuye vyakiriye abanyeshuri bo mu ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Manuko batangaza ko bafise ikibazo c'abanyeshuri bibiga batagira ibikoresho vy'ishure kubera amwe mu mashira hamwe ashinzwe uburezi ataratanga bimwe mu bikoresho ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo
iki kibazo cy'abanyeshuri badafite ibikoresho by'ishuri cyatumye tugenderera ishuri ribanza rya Pekahunga ryiga abanyeshuri 1804 aho twasanze bamwe muri abo banyeshuri bambaye za uniforme abandi nabo ntazo bambaye aho twageze mu mwaka wa gatandatu bamwe muri abo banyeshuri biga kuri iki kigo bavuye mu nkambi yo mu Rusenda batugaragarije impungenge batewe no kuba biga badafite ibikoresho by'ishuri
ubu dukoresha ubukaye bubiri muri rusenge mugabakoresha mu kaye 12 nuko dushaka modufasha makaye cyangwa imifu mwe babwira abacyanze batuzanira ibikoresho bya kwishura ari igihe batwirukana kwishura kubwe miforme ari iki gihe batuvugeje miforme miforme bugufi bajyawe hano ni butonya ni bugifata agaforme kamusanga batuvugera umuntu n'ubana buzodukira nate tungano
icyo dusaba turasaba imfashanyo nk'amakaye amabike kuko nta kintu dufite twandikiraho uniforme nazo nk'ubu mfite uniforme imwe ndiye nganda imeshe ndashobora kuimesha nkabona yacyafuye nzi ndayambaye rimwe ndiye ngaba bakacabanyirukana kandi kini twasaba aba mesie boshobora kubaho umushahara kugira ngo tubashe kwiga nta birato dufite ibitabo ubu ngubu nta bitabo dukoresha ibitabo nta n'igitabo n'iki dufite aba mesie barahangayitse kabisa n'ibitabo imfranse nabyo siyanse mate ubu ngubu nta n'igitabo n'iki dufite
umuyobozi wungirije w'ishuri ribanza rya Pekahunga bwana Sula Senga Ebwela yemeza yuko ari ababyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bohereza abana ku ishuri badafite ibikoresho kubera baba bategereje ibikoresho bahabwa n'ishyirahamwe rya Action Aid uyu muyobozi avuga yuko kubira ishyirahamwe rya ritinda gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri bidindiza uburezi bw'abana kuko abana badashobora kwiga badafite ibikoresho by'ishuri aha agira ati
ni ku banafunzi bakimbizi
abanyeshuri bafunzwe abarundi n'abo bakongomani benshi biga nta bikoresho ese bafite cyane cyane nabo mu nkambi ni ngombwa yuko umwana aba mu ishuri yandika umwarimu akwiriye kwandika nabo bandika ntabwo abana bafata mu mutwe nka za ordinateri dukomeje gusaba amashyirahamwe kugira ngo abafashe mu gihe iki kibazo cyo kuba abanyeshuri bo mu nkambi yo mu Rusenda bamaze ukwezi kose batangiye umwaka w'amashuri nta bikoresho by'ishuri bafite usanga muri bo hari abanyeshuri bakorera ubucuruzi ku ishuri ndetse no mu ishuri kugira ngo babone udufaranga two kugura ibikoresho by'ishuri aho twageze ku ishuri ribanza rya Pekahunga mu mwaka wa gatandatu B twasanze ari abanyeshuri bafite indobo z'amandazi abandi nabo bafite ubunyobwa maze batubwira zimwe mu mpamvu zituma bakora ubucuruzi biga
ikintu gituma ducuruza mu ishuri ngubu ngunganya ntanikane nimwe dufite nta n'amabike umubyeyi yemeye akakugurira akayiniforme kamwe nayo nazemera kuko amakaye amahera y'amakaye na ibike ubu ngubu turuko ducuruza kugira ngo tubonye ibyo dushobora kugura n'akabike cyangwa turaza
mucuruzi biki ni biki
turacuruza amabenye ibyema n'amakeke
umuyobozi wungirije w'ishuri rya EPE Kawunga bwana Sula Senga Ebuela yemeze yuko ari abanyeshuri biga bafite ibicuruzwa cyane cyane aho mu nkambi yo mu Rusenda ariko avuga yuko batarutisha abana ibicuruzwa ku ruhande rwa Christian Byangandora no mubyeyi urerera kuri EPE Kawunga avuga yuko uyu muco wadutse w'abana wo gucururiza ku ishuri amandazi ushobora kudindiza ireme ry'uburezi
ubu turabona ko amaze kuba avuga ko ibyo bidandazwa biri hagati mu ishuri nta bwenge bwo kwiyumvira kwiga nta bwenge bwo kwiyumvira ikindi kintu abafise mu gihe aba ari karicara mu ishuri bibumba y'umuntu ari karadandaza nayo ikabaho kandi ukaba tuzi ko twagiye mu vyigwa bijanye n'ingene indero y'abana tuza kugenda ibyakorezwe na Save batubwira ko kizira kikaziririzwa ku mwana atarakwiza imyaka 17-15 ari kuriwe kudandaza rero amaze ku mwana w'iya mbere bigasaba ku mwana wundi bicaranye ku ntebe y'ishuri aba ari karadandaritse impande yiwe bakicara n'umwe ari karabyibenyeri aguze uwe nawe bakaba bicaranye ari karadandaza uwe nawe akaba ari kariga n'umunsi umwe ariga nibyo kubera aba yabibuze mugabo wundi munsi wa mwana nawe baramazaho batugangurana batubwira ati nazewe nza ku ishuri mu mpaye amafaranga nza kugura imbenye ku ishuri
mumenye yuko mu byumweru bibiri bishize ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri YASER Action Aid ryari ryakoresheje abayobozi b'ibigo by'amashuri yakiriye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi ndetse n'abaserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda inama ribasezeranye yuko rigiye kwegeranya ibikoresho by'ishuri bazaba abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu nkambi yo mu Rusenda bedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
banyanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255411 2944 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira dukurikire mu Rwanda dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda avuga ku makuru yerekeye umupira w'amaguru
Umupira w'amaguru guhera uyu munsi kwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iratangira umwiherero wo kwitegura umukino wo ku munsi wa gatatu mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike kuzajya muri Cameroon umwaka utaha mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu uyu mukino uzahuza u Rwanda na Guinea Conakry ukazabera muri Guinea ku itariki ya 12 muri uku kwezi kwa 10 umutoza w'ikipe Amavubi Mashami Vincent yatangaje urutonde rw'abakinnyi 27 bagomba kuzajonjorwamo 18 bazahaguruka i Kigali bagiye guhangana n'ikipe ya Guinea La Syrie Nationale umutoza Mashami avuga ko mu kwitegura Guinea nta mukino wa gicuti uteganyijwe
kuko nshimye mukino wa gicuti muri Afrika ni ibintu bitoroshye kugira ngo ibone ama ekipe aragorana ekipe ziza wakwifuza gukina nayo na ibifite izindi gahunda ku indi ekipe nayo yisumbye ubushobozi twe tuzibanda ku byacu dufite na abakinnyi bacu turabize tuzahembe bakeneye kubona imyitozo myiza ni ukubategura neza haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga no kugerageza kuanaliza adversaire tuzajya guhura nawe ni ukureba urugendo dufite imbere yacu imibare ze gutera dusaba iki hanyuma tugakora imyitozo idufasha nk'uko twakina Cote d'Ivoire na Masha Mikari twakinnye ariko ibibonetse bari byiza ariko itabonetse ntabwo byakubuza kwitegura no byakubuza kujya gukina match
mu bakinnyi bongeye guhamagarwa harimo umunyezamu Olivier Kwizera ukina muri Free State Stage muri Afrika y'Epfo nubwo yakoze ikosa ryabaye intandaro yo gutsindwa na Cote d'Ivoire mu mukino uheruka abatoza ngo baracyamufitiye icyizere uyu ni umutoza w'abazamu mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Thomas Wembo
iyo umukinnyi yakoze amakosa ni ukureba uburyo ugomba kumuvugisha kugira ngo adakomeza gukora amakosa urumva ko ikosa yarikoze tugiye kujya muri nuze deuxième mi-temps uma kwitonda kwitonda ku magambo ngomba kumubwira kugira ngo arangize machi neza yakoze amakosa ariko na makosa umuntu ashaka gukosora niyo mpamvu turi hano ibyo tugomba gukosora muri preparation ya machi kabiri tugiye gutegura tugomba kumubwira ko yakoze amakosa ko atagomba gukomeza kuyakora tukamwereka impamvu atari byiza tukakomeza kumuha imyitozo kugira ngo atere imbere no kumuvugisha amagambo ari positif kugira ngo adasubira inyuma sino udakoze attention ukamubwira amagambo atari meza yasubira inyuma
Amavubi arasabwa gukora akazi gakomeye imbere ya Guinea. Umwe muri barutahizamu ushobora kugira icyo afasha mu busatirizi ni Jacques Tuyisenge warizwa muri Gor Mahia muri Kenya. Umukino uheruka wahuje u Rwanda na Cote d'Ivoire ntabwo yagaragayemo kubera imvune. Kuri iyi nshuro ngo Jacques Tuyisenge yarakize nk'uko byemezwa n'umuganga w'ikipe Patrick Rutamu.
Jacques ntabwo twigeze tuvugana twebwe na staff medical ku buryo buri direct ariko ndatekereza ko iminsi bishize umutoza mukuru twabonanye nawe twari dufitanye inama bavuganye turanakurikira mu binyamakuru Jacques yatangiye gukina muri club ye kuvuga ngo ameze neza. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri mwabonye ko ku rutonde umutoza mukuru yatanze na staff technique bashyizeho Jacques no kuvuga ngo ubu ngubu ameze neza mu by'ukuri.
Mu itsinda rya munani ikipe y'u Rwanda iherereyemo ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Guinea Conakry ifite amanota 6 mu mikino 2, iya kabiri ni Cote d'Ivoire n'amanota 3, ku mwanya wa gatatu turahasanga Repubulika ya Centrafrika nayo ifite amanota 3. U Rwanda ruri ku mwanya wa kane hano wa nyuma rukagira ubusa bw'amanota 9 bitego 2. Tukira umupira w'amaguru, ikipe ya Rayon Sports yaraye yegukanye igikombe cyitiriwe ikigega cy'agaciro. Ku mukino wa nyuma yatsinze mukeba wayo uhoraho APR FC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Mugisha François bakunda kwita Master mu minota y'inyongera. Umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe ya AS Kigali nyuma yo gutsinda Etincelles FC ibitego 2-1. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Naho mu makuru y'inkino mu mahanga turi kumwe na Jumaine Bizabishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akaba akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari n'umufana w'umugwi Arsenal wo mu Bwongereza ku inkino z'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya inkino zo mu ntango zizobandanya inkino zigira kabiri mu mapool zirimo warakurikiranye inkino zabaye mu mpera zindwi mu mashampiyona akomakomeye y'Iburaya dusanzwe tuzi nko muri Espagne mu Bufaransa mu Bwongereza no mu Butaliyano no mu Budagi urabye imigwi ikomakomeye yaho ukugene yavyifashe muri indwi mu nkino zo mu mashampiyona mugezo ja muri zo nkino kwa kabiri no kwa gatatu hari cyatangaze ubona iyo migwi ikomakomeye tuzi muri amashampiyona igiye ihagaze gute
Mbanje gushima kwanza ndiko ndaraba ukuntu bimeze urebye nk'imigwi zose kugira nk'ubwongereza cyane cyane nimere mu Bwongereza ukaraba Manchester ukaraba Chelsea Liverpool na Manchester City navuga ngaha ikipe nka Manchester yoyo isa ni imeze nabi ibintu biheko imaze gutsindwa kabiri yikurikiranya n'ubukeje nk'urukino bagiye gukina mu ndwiza n'urukino ruzarukomeye kwazokina n'ikipe ikomeye muri Espagne na uzi ko bazohava amahoro ujye ukaraba Liverpool na Chelsea ni migwi isa ni ikomeye urebye n'umuhiganwa barakurikirana navuga yuko bo ntabwo bameze nabi cyane rwose ukaraba Tottenham urebye urukino rwa mbere rwa Champions League baratsinzwe ubu bagiye gukina kandi urukino rukomeye bazohura na Barcelona ntawuzi ko bazohava amahoro ukaraba Manchester City nabo baratsinzwe iwabo kandi bagiye gukina n'indi kipe nayo nyine ikomeye iwabo muri Champions League bo birakunda kubagora mbwa muri champion bameze neza ujye ukaraba muri Espagne uraraba Barcelona Mino Messi Real Madrid bimaze iminsi itwara neza Atletico Madrid nawe nyine nuko nyine mbwa muri Champions League urebye inkino za mbere bakinye zose bitwaye neza n'imigwi bagiye gukina nayo mu kurikira ya Champions League barashobora kwitwara neza tugiye mu Butaliyano turasanga Juventus imeze neza bazukaraba Napoli nawe nyine bitwaye neza muri shampiyona nibaza yuko batazomera nabi cyane urebye n'ukuntu bakinye mu ndwi heze ukaza ukaraba mu Bufaransa Paris Saint Germain imeze neza Monaco yaratsinze no mu rukino rwa mbere kandi yatsinze mu ikipe ya itsinda iwabo Tottenham biraboneka ko ari imigwi iri kwitegura nibaza ko hakiri kare cyane kuvuga kuri Champions League mugabo urebye ukuntu ziza ziratsindwa zitungurana ikipe zikomakomeye cyarusa makenga bwa turindiye turabe nk'umuntu bizo niho twobwice tuvuze
yego tugarutse nko kumugwi Real Madrid abakinyi babiri bakomeye nka Isco abaheruka kumubaga Apandis ntazokina Gareth Bale nawe yarakomeretse akunda gukomereka mu bihe bikomakomeye nk'ibi abantu bavuga ko mugwi Real Madrid udahagaze neza zibonekeza ko kuva Ronaldo ahavuye habuze umuntu atsinda ibitsindo byinshi zana karusho muri iyo ekipe n'umumenyereza tutibagiye yagiye Zinedine Zidane ubibona gute muri rusange mu gwira Real Madrid
ndeje muri rusange mu gwira Real n'ije mu kubivuze abakinyi basane n'abari bakomeye batangiye kubibazo nka Gareth Bale jo n'urukino akinye jo yavuyemo kare ku 46 ukazo karaba harabakinyi basana n'abari ko bararuka naho nk'uburezi nkaruka Modric amazi mise akora cyane yakoze muri kikombe cy'isi akinino zose ntararuhuka neza ku buryo bwifata neza beze no gutakaza Ronaldo nabyo nyine byatumye batamera neza no mu mutwe burya ntibameze neza niba ari isakara neza tuvuga ko itunganya turindire turabe mu nkino zo gukurikira ko hari aho bameze neza mvuga muno mwanya nta kinini ko bavuga
murakoze reka turindire turabe izo nkino ingene zizogenda ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu twari kumwe na Jumaine biza bishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akaba akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari n'umufana w'umugwi Arsenal wo mu Bwongereza bako turavuga ku nkino zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu z'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya inkino zo mu ntango indwi igira iya kabiri izo nkino ziba turabashimiye kuri iki ganiro murakoze
yego murakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi muntu aramuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ni mwenye kutupenda Nelipa ngapi
Mshuti mwese mkunda radio Ijwi rya Amerika ibigani ilo tuwa etu wafitie kuri isaha ahani ubigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi